Murachateza batwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya America ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya America nyine mu Rwanda. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nongeye kubasuhuza ni Thomas Kamirindi ugarutse. Leta y'u Rwanda yazamuye imishahara y'abarimu bigisha mu mashuri yayo. Abatavuga rumwe na leta baribaza aho ayo mafaranga azava.
Amafaranga angana na kuriya ashobora kugenda ku mishahara y'abarimu ni amafaranga menshi cyane. Yagombere kugaragara aho leta izakura ari amafaranga.
Uyu ni Maître Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS imberakuri igice kitaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutegarugori Nancy Pelosi yageze muri Taiwan. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo iriga uburyo yacyura ingabo z'umuryango w'abibumbye zigize umutwe wa MONUSCO. Naho muri Somalia, Muhtar Robow wahoze yungirije umuyobozi w'umutwe Al-Shabab ari mu bagize guverinoma nshya. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Nkuko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru, Perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Nancy Pelosi, yageze muri Taiwan. N'uruzinduko rwarakaje ubutegetsi bw'Ubushinwa. Iyi nkuru turayihabwa na Fidele Niyongabo.
Urugendo rwa Pelosi muri Taiwan rufise intumbero y'ukwerekana ko ashigikiye Taiwan. Muvyo Pelosi yashikirije igihe yashika muri Taiwan, yavuze ko urugendo rwiwe kubahiriza ukwiyemeza ubutagisubira inyuma kwa Amerika kuvyerekeye ugushigikira demokrasi muri Taiwan. Avuga ko urugendo rwiwe ari rumwe mu ngendo nyinshi zakozwe n'abagize inama nshinga amateka ya Amerika muri Taiwan, kandi kwivyo ataho bitandukanye n'ukwiyemeza kumaze igihe kirekire kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvyerekeye imigambi yayo kubijanye na Taiwan. Nibwo bwa mbere umukuru w'inama nshinga amateka ya Amerika agendera Taiwan mu kiringo cy'imyaka 25. Ubwo rugendo rwaye mu gihe imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa yifashe nabi cyane. Rubaye kandi naho leta ya Perezida Biden yari yahanuye Pelosi kutaja muri Taiwan igihe azoba ari kagendera ibihugu byo muri Aziya. Ku munsi wa mbere Ubushinwa bwaragabishije ko igisirikare cyabwo kizofata inkingo zikomeye mu gihe bwasanga imbibe n'ubwigenge bwabyo bigeramiwe. Abategetsi ba Amerika baragabishije Ubushinwa ku munsi wa mbere kudafata ingingo zishobora guhungabanya umutekano mu karere kubera urugendo rw'umukuru w'inama nshinga amateka ya Amerika Nancy Pelosi muri Taiwan.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu 35 nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imvura nyinshi n'imyuzure. Imvura yaguye muri leta ya Kentucky. Ibindi tubibaze Orian itangishaka.
Mu bantu bahitanywe n'ivyo biza harimo abana 4. Ejo kuwa mbere buramatari wa leta ya Kentucky Andy Beshear yaragabishije ko ikirere kitameze neza kandi ko muri ako karere hitezwe ibindi bihe bibi. Yavuze ko ibishoboka ko igitigiri cy'abantu bahitanywe n'ivyo biza gishobora kwiyongera. Umuyobozi ajejwe umutekano ku nkengera z'inzuzi amenyesha ko hariho abantu 400 batabawe na za kajugujugu z'ibiro arongoye. Kuri uno munsi wa kabiri ibirere ntibimeze neza bikaboneka ko bishobora gutuma utwigoro two gutabara abantu tutagenda neza nk'uko babyifuza. Abategetsi barabandanya ibikorwa byo gutabara abanyagihugu mu guha imfungurwa n'uburaro abantu ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu zabo kubera ibyo biza. Ku munsi wa gatanu niho Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaza ko leta ya Kentucky iri mu bihe bidasanzwe, ivyo bikaba vyatumye leta yiwe ishobora gushikiriza uburyo bwose bukenewe bwo kugarukira imbabare. Iyo myuzurire niyo mvura yisegenya bibaye ibiza bigira kabiri bibaye mu mezi indwi muri leta ya Kentucky. Bibaye nyuma y'igihuhusi giheruka guhitana abantu 80 mu kwezi kwa 12 guheze.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru tuyakomereze ku mugabane wa Afrika. Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho leta yatangaje ko igiye gusuzuma neza ingengabihe yo gukura MONUSCO muri icyo gihugu. Bikurikiye nk'uko mubizi imyigaragambyo imaze iminsi ikorwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO kandi yahitanye n'abantu batari bake. Tukomeze na Fidiri Niyongabo.
Leta ya Kongo isani ivuga ko ishobora gusaba inteko zijeje gucungira umutekano zawo ni kuva mu gihugu mu buryo bwihutirwa kurusha uko byari byitezwe. Itangaza ko abasivile 29 n'abasirikare 4 ba MONUSCO bishwe mu myiyerekano yabereye mu buseruko bw'igihugu. Abari mu myiyerekano basaba ko inteko zawo ni zijeje gucungira umutekano ziva mu gihugu kubera zananiwe gukingira abasivile imigwi itwaje ibigwanisho yahungabanije umutekano mu karere ko mu buseruko bwa Kongo mu kiringo cy'imyaka itari mike. Leta yategetswe kwihutisha inama na MONUSCO mu ntumbero yo gusubira kwihweza umugambi werekeye gukura inteko zayo mu gihugu. MONUSCO imaze imyaka itari mike igabanya inteko zayo ziri muri Congo. Ikiringo cyayo kizorangira mu kwezi kw'12. Inteko z'ishyirahamwe ONU zaragirijwe ko zihoye mu gukoresha inguvu imwe na rimwe isoro zica. Ibyo byabaye inyuma y'aho bari mu myiyerekano amajana n'amajana bateye amabuye izo nteko bagasahura bakongera bagaturira inyubako z'ishyirahamwe ONU. Ishyirahamwe ONU ryariyamirije uruhagarara n'ubwicanyi byabaye, byiyemeza no gutohoza ibyabaye ku mpande zose bifatikanije n'abategetsi ba leta ya Congo.
Dukomereze muri Somalia. Mukhtar Robo wahoze yungirije umuyobozi w'umutwe wa Al-Shabab yabaye umwe mu bagize guverinoma nshya yatangajwe uyu munsi. Fidele Nyonga barakomeza.
Umushikiranganji wa mbere wa Somalia Hamza Abdi Bare yatangaje leta yiwe mu birori byabereye ku murwa mukuru Mogadishu no musi wa kabiri. Mu byatangaje, Robo azwi kandi ku izina rya Abu Mansur yarekuwe avuye ku cicaro c'ibiro bijejwe iperereza mu gihugu ejo ku munsi wa mbere mu ntumbero yo kwitegurira gutangazwa mu bagize leta yashyizwe ahabona no musi wa kabiri. Abu Mansur yarapfunzwe kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2018 igihe inteko za leta ya Somalia zifashijwe n'inteko z'umuryango w'umwe bwa Afrika zituruka muri Ethiopia zamufata zikamufungira mu gisagara cha Baidoa mu ntumbero kumubuza kuyobora intara iri mu bumanuko bushira uburengero bwa Somalia. Inyuma yahafatiwe abamushigikiye baciye bagira imyerekano yabayemwo uruhagarara n'ubwicanyi. Abantu 15 barahasize ubuzima inyuma y'uko barashwe n'inteko zijeje umutekano zo mu karere ka Baidoa. Igenwa rya Abu Mansur mu mabanga y'umushikiranganje w'ibibazo bijanye n'idini isa n'uko ari akigoro kukuraba ukuntu yohangana n'ivyumviro vy'umugwi Al-Shabab. Azobajejwe kugerageza gushira mu ngiro imigambi mishasha ya leta kubijanye n'umugwi Al-Shabab. Abu Mansur yaronse imyimenyerezo ya gisirikare y'umugwi Al-Qaida muri Afghanistan. Yarabaye umuvugizi w'umugwi Al-Shabab mu nyuma yaho aba icegera cy'umuyobozi w'uwo mugwi.
Ijwi rya Amerika. Dusoreze amakuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afurika. Muri Senegal, ishyaka riri ku butegetsi n'abatavuga rumwe naryo buri wese ku ruhande rwe aravuga ko ariwe watsinze amatora y'inteko ishinga amategeko aherutse. Oriana itangishaka aragarutse.
Uwahoze ari umushikiranganji mukuru Aminata Ture ayoboye urunani rw'imigambwe icuditse n'uri ku butegetsi yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko umugambwe wiwe watsinze n'amajwi menshi mu bice byinshi bigize intara z'igihugu. Yagize ati, "Twatsinze mu ntara 30 tukibutsa ko igihugu kigizwe n'intara 46. Ni ukuvuga rero ko bitomoye." Yamaraje ku munsi wa mbere urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rwasohoye itangazo ruvuga ko arigo rwatsinze amatora mu ntara nyinshi z'igihugu. Ku munsi wa gatanu w'iyindwi niho hazomenyekana ibizoba byavuye mu matora y'intara zose z'igihugu. Igihugu cya Senegal kizwi nka bimwe mu bihugu bifise demokarasi zitekanye muri Afrika. Yamara hariho amakenga ko Perezida Macky Sall atariko aremeza ku mugaragaro ko atazokwitoza mu mwaka wa 2024 kuko ibwirizwa shingiro risanzwe ritabimure kurira.
Ndabashimiye Oriane Itangishaka na Fidele Niyongabo kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi no muri Afurika mutugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni mudusange no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mu kanya gato amakuru y'ibiyega bigari. Ejo kuwa mbere Leta y'u Rwanda yatangaje ko yongereye imishahara y'abarimu bigisha mu mashuri yayo ku kigero kiri hagati ya 40% na 88% bitewe n'impamyabumenyi ya buri mwarimu. Abarimu bavuganye n'ijwi rya Amerika bishimiye icyo cyemezo na n'umuyobozi w'ishyaka PS imbera kuri ritaremerwa n'amategeko Metro Bernard Ntaganda nawe arashima icyo cyemezo cya Leta y'u Rwanda, ariko rero arayisaba gusobanurira abaturage aho izakura ayo mafaranga. Ni mu kiganiro twagiranye mu kanya gashize.
Icyo wewe umuntu yavuga nuko icyerekezo kiza mu mapuro igisigaye nkuko twabimenze kandi tubitangira n'impamvu no kureba neza niba ikizo uburyo kizajya mu bikorwa.
Bivuze ko utizeye neza ko Leta ifite amafaranga ahagije yo kuzamura imishahara y'abarimu no kuzakomeza kuyabahemba bidahagaze
cyane rwose, kuko urebye amafaranga angana kuriya ashobora kugenda ku mishahara y'abarimu ni amafaranga menshi cyane. Yagombye rero kugaragara aho Leta izakura ariya mafaranga, wenda nibacura izindi note nshya, wenda ibyo byashoboka, ariko nabyo yatera ikindi kibazo gikomeye.
Bashyizeho inoti nshya se zitajyana n'ubukungu byakunda.
Nibabikora wenda ubwo nibabikora, kuko ntabwo kugeza ubu ngubu bigaragaza neza aho izakura ari amafaranga, nkuko nabivuze ko ari amafaranga menshi cyane.
Muri iri tangazo uravuga yuko mu ngengo y'imari ya Leta harimo icyuho, icyo cyuho kingana gute?
Wenda ntabwo nabishyira ku ijanisha cyangwa mvuge amafaranga umubare runaka, ariko birazwi ko ingengo ya Leta y'u Rwanda muri teka harimo icyuho, cyane cyane ko icyo cyuho uko kivugwa turakizi ni ugushakisha amafaranga y'abaterankunga. Noneho muri iyi minsi mwumvise ko byakomeye, hari ibihugu bishaka kubivuga mu mazina bitangiye kugaragaza neza ko bidashobora gufasha ingengo y'imari ya Leta nk'uko byajyaga bikora kubera ibibazo Leta ifite, cyane cyane ibibazo bijyanye no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hari n'abandi batera intambwe asize ko nabyo kureba neza bitonze ko rimwe na rimwe amafaranga Leta y'u Rwanda ikoresha hari uburyo iba yasahuye ubukungu bwa Kongo.
Maitre Ntaganda Bernard, muri iri tangazo ryanyu muranenga yuko Leta y'u Rwanda ishobora gufata imisoro kuri iyi mishahara mishyashya. Ntabwo bibashimishije, murasaba ko bitabaho. Amategeko se ntareshya ku bantu bose kubyerekeranye n'ibyo umuntu yinjiza ko agomba kubisorera?
Aha, urakoze cyane Bwana Kamili kubaza icyo kibazo. Reka ngisobanure mu buryo bwa tekinike butari mu buryo bwa politiki. Ubundi koko umuntu ubonye icyo yinjiza mu mufuka byanze bikunze agomba gutanga umusoro, ibyo ni ihame nicyakapes imbera kuri mu gihe tutari twajya mu butegetsi nacyo dusaba Leta ya FPA ni uko mu mushahara mbumbi bagomba gukuraho igice cy'amafaranga agomba gusonerwa, maze amafaranga asigaye akaba ariho akaba ariyo ajyaho umusoro.
Maitre Ntaganda, dusimbukire kuri ibi bintu muvuga. Muri iri tangazo ryanyu muravuga ngo imishahara y'abarimu bivugwa ko izakatwaho imisanzu ya FPR, imisanzu y'umutekano, imisanzu y'isuku, imisanzu yo gufasha inshike, imisanzu y'iterambere n'indi misanzu idasobanutse. Iyi misanzu yose muvugamo iri mu mategeko yemewe n'amategeko?
Aho ngaho rero niho hari tema, kubera ko usanga buri teka ikintu cyitwa umushahara w'umukozi cyangwa se muri iki kiganiro twavuga umushahara wa mwarimu, hari amafaranga adateganywa n'itegeko usanga bagenda baka umwarimu nabyita mu buryo bwa cyuko. Urugero, hari abarimu benshi tuzi bari mu ishyaka imbera kuri no mu yandi mashyaka atafite aho ahuriye na FPA, ariko usanga ishyaka rya FPA ribaka umusanzu ku ngufu, ibyo nita umusanzu wa kiruko. Hari n'ibindi nabirondoye, usanga Leta y'u Rwanda igenda ikura ku mishahara y'abarimu no ku mishahara y'abakozi. Nabyo navuze nti aya mafaranga nubwo leta y'u Rwanda iri kuvuga ko yongereye umushahara w'abarimu ariko tubirebye neza niba idahinduye ingendo byamera na bya bindi nabivuze mu itangazo ya wa mwami ugabira umuja we akoresheje akaboko k'iburyo yarangiza akamwambura akoresheje akaboko k'ibumoso.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye ku kibazo cy'iterabwoba. Ku mugoroba w'ejo ku wa mbere, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko ingabo ze zishe Ayman al-Zawahiri wayoboraga umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda zimurashe misile i Kabul, umurwa mukuru wa Afghanistani. Zawahiri ukomoka mu Misiri yari amaze imyaka irenga 20 ashakishwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare yagize mu bitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwa 9 2021 muri Amerika. Icyo gihe yari yungirije Osama Ben Laden wayoboraga rero Al-Qaeda, nawe nyuma aza kwicwa n'ingabo za Amerika mu 2011 muri Pakistani. Mugenzi wacu Venusto Nshimyimana yavuganye na Profesori Omar Halfan, umushakashatsi mu byerekeye umutekano mpuzamahanga, atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Ohio, amubaza icyatumye bifata igihe kirekire kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yivugane Ayman al-Zawahiri.
Abantu bakuriye imitwe y'iterabwoba baba ari abantu bafite uburyo bagenda bihishahisha hirya no hino ku isi, cyane cyane urumva bigaragara ko bariya Batalibani bari bamushyigikiye. Noneho kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoka muri Afghanistan, yabonye asa nk'aho yisanga, noneho baramushyigikira aragenda yiziramo. Bigaragara ko bari bafitanye n'umubano kuva na mbere, kuko urabona inyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisohoka yahisemo nanoneho icyo twakwita ubwisanzure aragenda arahatura, kugeza ubwo nyine inzego z'iperereza za CIA za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamukurikiranye zikamenya aho ari.
None kuba Ayman al-Zawahiri yishwe nyuma y'uwo yari yungirije Osama Ben Laden, ubu ngubu ukuvuga yuko Al-Qaeda iciwe umutwe byaba ari imvugo ikwiye?
Umuntu yabivuga ho igice, kuko buriya mu bintu bijyanye n'abari abantu bakuriye imitwe y'iterabwoba nabo se bayiyumvamo, bagendera ku cyo umuntu yakwita ingengabitekerezo, bagendera ku bitekerezo runaka. Icyo gihe rero ntabwo umuntu yavuga ko Al-Qaeda icyo umutwe kubera ko nyine abayobozi bayo bakuru babiri Osama bin Laden na Ayman al-Zawahiri bumva batagihari, ariko ntabwo twavuga ko Al-Qaeda ivuyeho burundu. Buriya iracyahari, cyane ko ifite abayifikiye hirya no hino ku isi, cyane cyane mu burasirazuba bw'Afurika.
Kuba yiciwe i Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan mu nzu bigaragara yuko ari inzu iri ahantu hatuwe n'abategetsi b'ubutegetsi bushya bwa Afghanistan, ntacyo bizahindura mu migenderanire Amerika yari ifitanye na Afghanistan?
Ngira ngo n'ubundi imigenderanire yari hagati ya Taliban na ayo bakuriye Leta i Kabul muri Afghanistan hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imigenderanire ubwayo yacumbagiraga kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugezana n'ubu ntabwo zari zizera neza ko zakorana n'Abatalibani. Ari nayo mpamvu ubona ubungubu byahise bitanga ishusho y'uko kuba Ayman al-Zawahiri uwonguwo yagaragaye yiciwe aho hantu hazwi yuko hari abategetsi nyine b'Abatalibani, bigaragara yuko Batalibani bari bamushyigikiye. Iyo ni imwe mu mpamvu igaragaza yuko imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta nshya y'Abatalibani ntabwo izoroha. Nta nubwo ntabwo ni ikintu kigaragaza yuko ngira ngo wabonye mu binyamakuru bikomeye nyine ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bagaragaza yuko ikigaragara ni uko aba Talibani nyine bagifitanye umubano wihariye na Al-Qaeda.
Kuba Ayman Zawahiri yishwa kaba ari we wafatwaga nka kizigenza nk'umuntu wateguye ibitero byagabwe mu mwaka w'2000 na rimwe mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya 11 ku mazu y'ubucuruzi ya World Trade Center ku bantu bayaguye mu kumiryango y'abaguye muri ibyo bitero iyicwa rye risobanuye iki
baravuga bati tubonye uwaduhekuye ayishwe bakavuga bati uwo ngo aragiye ari kongera ngo abantu abarokotse n'indi si bafite babo baguye muri ayo bitero byo muri mu kwezi kwa wakene kuita kumi nimwe muri 2001 ntabwo twavuga ko impungenge zabo nango se bavuga ko baba hari cyo babonye kinini cyane gusa ku ruhande rundi baravuga ati umwe mu bapanze ibitero byaduhekuye avuye ku isi aho ngaho urumva ko bararuhutse ariko nanone baracyarindiriye byinshi kuko hari uburyo ngira ngo n'ibintu bimaze igihe bavuga ko andi makuru avuga ko leta ya Saudiya leta y'ubwami bwa Saudiya hari abantu yafashije cyane cyane binyuze muri ambasade yayo hano i Washington hari abantu babo bivugwa ko yafashije noneho nabo bagize uruhare muri biriya bitero icyo gihe rero nk'abo baturage bafite ababo baguye muri ibyo bitero bakavuga bati twe turindiriye kubona indishyi z'akababaro tanzwe n'icyo gihugu cya Saudiya ndetse n'abamwe mu babigize mu ruhare.
Professor Omar Harfan mushakashatsi mu byerekeye umutekano mpuzamahanga ndagushimye cyane kubwa kakanyu haye ijwi rya Amerika.
Natwe twabashimiye kuba mwadutumiye.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda dusubire mu Burundi. Leta yafashe umwanzuro wo kugabanya intara zikava kuri 18 zikagera kuri 5 n'amakomine yo akava ku 119 akagera kuri 42. Kwishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi uyu mushinga ugaragaramo inenge. Umuyobozi waryo Agaton Rwasa yabibwiye mugenzi wacu Diane Ninini hazwe.
Twebwe nuko tubona biri mu rukurikirane bw'ingendo ya leta yokugerageza kwimura imigambi y'abari bagiye mu matora. Baravuga yuko Burundi si bunini cyane kuburyo twogira imihingo intara nyinshi imihingo myinshi. Baravuga tuti intara zitanu zirahagije mugabo kumbure intumbero leta ibiha birashika ko atariyo twe twoba tubiha. Kuri twebwe byoba ari byiza mu gihe uwo mugambi woza kuwushyira mu ngiro atari ukubera bya bindi byo gushaka kugwiza ibibanza kugira ngo baronke akazi baha abantu babo none akazi aho gukora akazi ko guteza imbere igihugu bagakora akazi ko gucunga abanyagihugu. Ibyo kuko nibyo byatumye baza baranyenyagura bagwiza amazone bagwiza amakomine ibintu hamwe n'ibi
abavuga naho ko byo bari kugira ngo begereze ubutegetsi abanyagihugu nabo gaho no hable gwasa.
Ega kwegereza ubutegetsi abanyagihugu sukugenda ngo mutanteri cyangwa umutware kanaka ngo babandi siko kubimwegereza. Kubimwegereza nuko ibyo akenera mu butegetsi abishikira adatamye. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe bimworohera kwiyunguruza aje ahubwo ubutegetsi bukorera. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe icyo agiye arondera nimba ari urupapuro kanaka abironka atari kubanza kuzembagizwa ngo genda uzogaruka wa kangahe uzogaruka mu ndwi izogera gute ibintu hamwe n'ibyo. Kwegereza ubutegetsi abanyagihugu nuko urwanya igiturire by'ukuri ku buryo umunyagihugu yumva yuko umutware ari umusuku wiwe. Sinibaza ko kugabanya imihingo amakomine cyangwa ibindi kwari byo bica biza gutora inyishu y'ibyo bibazo narimvutse ngaho hejuru.
Muri kahise mwaragiye muravuga ko mutemera ibyavuye mu matora harimo n'ayaheruka. Iyo ntego y'itegeko baravuga ko mu byo bipfuza kwizokemura ari uko amajwi adasanzara gutyo mwese mukayizera bayagiyemo. Aho murabona ko bizokemura ico kibazo c'amatora adakunze kuvugwa ko rumwe mu gihugu c'u Burundi gano habi rwasa.
Sinibaza yuko ubwishyi bw'imihingo cyangwa bw'intara cyangwa ubuke bwabyo ari wo muti w'amatati yo mu matora. Amatora azovamo amatati mu gihe aba bantu badutwara bemera intayishize ibyo abanyagihugu bashinze bakaba ari byo bagendera ari byo bemera nayo ubundi niba bakiri muri ka gatima yuko bazoguma ku butegetsi gushika data wanje ngo yeze agarutse urumva yuko naho wogira ati intara ibaye imwe mu Burundi bwose bizogenda nk'uko bavyipfuza kubikora
mwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu gihugu cy'u Burundi namwebwe mu migambi yanyu mwari mufise kugabanya intara zigize ico gihugu cy'u Burundi imigambi yanyu itandukaniye he n'umugambi uri kurashikirizwa na leta iramutswa Burundi kuri no sa
twe twaravuga tuti intara nizigabanuke kugira ngo amafaranga akoreshwa mu iterambere ry'abanyagihugu yongane aho kuguma asanzarira mu bwishi bw'abategetsi aba nabo bavuga bati kugabanya izo ntwaro izo ntara bizotuma ngo amakomine yigenga ngo binagabanye ngo amafaranga leta yafashisha ya makomine none ko amafaranga aba yafuye muri komine ugabanije amafaranga y'uguteza imbere komine icyo terambere umva woroshyikaho gute numva ko tuba turi ko turavuga ibintu bibiri bitandukanye ndetse twaravuga tuti buri komine yohabwa nk'imiliyari zibiri gutyo ishobore guteza imbere ibisata bimwe bimwe nk'iby'amashuri by'ubuvuzi n'ibindi niho rero leta yahavuye ifata tireka dufata ibihumbi amajana atanu imiliyoni amajana atanu kuri buri komine urumva ni cyaka nicyo twebwe twasaba mugabo urumva bavuga bati iki niho zosubira kukivuga aya mafaranga baya tanzu mwaka wa mbere umwaka kugira kabiri bacavuga ngo naye amahango nuko yahango naye amashyira hamwe ngo bice 80% ngo komini koreshe 20% ayo mashyira hamwe ugasanga naye abari mu mugambwe uri ku butegetsi no kuvuga yuko ayo mafaranga yitwa ngo yafashije komine afashishwa nubundi amashyira hamwe yegukira wa mugambwe nyine ariko nanone harimo igihushane muri uyu mugambi wa leta kuko hamwe baravuga ngo bagabanye intara mugaba gashashaka kongereza igitigiri cy'imitumba igitigiri cy'amazone zone nimba rifise imitumba itatu muri iyo ntumbe yo batibagabanye ubwo bwinshi bw'abategetsi bw'abatware bari kugabanya n'amazone kumbure akagabanuka gusumba nimba zone yaho igizwe n'imitumba itanu bakagira nk'iga zone imigira imitumba indwi ku karorero kugira ngo amafaranga yari kuje muri iyo mishahara y'abahesha b'udozone ahubwo aje gukora ya migambi yidi mu mashuri intebe ziboneke ibitabo biboneke hariho rero ibinyegezwa muri izo nteguro zose kumbure tuzobimenya neza mu minsi iri imbere ariko gushika no munsi jewe isobanuro bavuga imvo n'imvano je n'ukumenga ntizinyura cyane rwose
Ijya hirya ariko mada n'iki mwinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola
Radio Ijwi rya Amerika ifatanya na La Benevolencia Grand Lac kubagezaho icyo kiganiro kombo taxi buri wa gatandatu guhera saa 10 aha niho amakuru yacu ahumurije ariko muri make inkuru yabaye kimomo ivugwa cyane mu Rwanda ni icyemezo cya leta cyo kuzamura imishahara y'abarimu bigisha mu mashuri yayo ku kigero kiri hagati ya 40% na 80% bitewe n'impamyabumenyi y'umwarimu abarimu bavuganye n'Ijwi rya Amerika ndetse na abaturage muri rusange bishimiye iki cyemezo ariko ishyaka PS imbera kuri ritaremerwa mu Rwanda mu mategeko risaba ko leta yerekana izakura aya mafaranga kugira ngo ejo idatangira kuyatanganywa ngo yabuze Umuyobozi w'umutwe w'abadepute w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nancy Pelosi yageze mu ruzinduko muri Taiwan uruzinduko rwarakaje ubutegetsi bw'Ubushinwa Chuti zacu uko mungana mwese ndabashimiye cyane mbashimiye uko muri bamudatenguha kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukomeze rero umugubwe neza umugoroba mwiza ndabashimiye rwose murakarama.